Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 18 Nyandagaro umwaka 2025 sangwe kaze mwese bakunzi ba radio Inzamba agaseka kawe munano makuru twabateguriye akaba makuru aza kubagizwe n'ingingo nkuru nguru zikurikira. Urugo kwa Colonel Arakaza Moizi batazira nyiganyega gwarasatwe n'igipolisi kuri uyu w'Imana inyuma yaho ahagarikiwe akinjizwa iborero rikuru rya Mpimba akaba ariko akurikiranwa kucaha cerekeye guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Nyuma y'ukwezi barekuwe n'umuhari M23 mu gihugu ca Congo iyo bari baragizwe imbohe abasirikare b'u Burundi barenga 20 gushika ubu ntibaremererwa kubonana n'imiryango yabo aho imenyesha yuko ifite amakenga ku buzima bw'abo basirikare. Abanyagihugu basabye impapuro z'inzira passport baranegura uko bamaze amezi menshi batirindiriye kandi bari barisha amafaranga menshi mu mugwi ukora passport kugira ngo bazironke vyihuta. Basaba abarongoye PAF kwiga ico kibazo vuba kugira ngo bazironswe. Izi ni zimwe mu ngingo zo bazigize ano makuru ido nido ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuba ikaze munano makuru. Hari uhagarara gwadutse mu ijoro ryakeye kuva izaza 3 gushika izaza 4 hagati ya polisi bo ikirindiro cy'umugano ni ku mutumba Mukoni hamwe n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba nkuko amakuru ava ngaho imukoni abimenyesha. Muri urwo ruhagarara urongoye uwo mutumba akaba yarakubiswe n'abajejwe umutekano nayo ipikipiki iwe irononekara nkuko ayo makuru abimenyesha. Urwo ruhagarara rukaba rwaturutse ku bujejwe umutekano yashatse gufata no kunyaga abanyagihugu 5 bo kuri uwo mutumba bari batahutse bavuye gupagasa mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Abanyagihugu babanyi babo bagomba gufatwa bakaba baranse yuko babanyi babo bafatwa kandi ngo bambuge utwabo n'inyamiramabi atacho bariko barabaziza. Ayo makuru avuga ko abapolisi baciye batangura gukubita abantu badasize inyuma n'umukuru umutumba. Nyifato ngo itashimishije abanyagihugu bari ngaho baca bikora ku mabuye batangura gutera abapolisi b'abanyagihugu 5 bari bavuye gupagaza mu gihugu cya Tanzania babona kuyanyaga. Abanyagihugu bagasaba abarongoye intwaro n'abakuru b'urwego rw'umutekano mu ntara gukora amatohoza kunyifato yabo bapolisi. Turabandana n'amakuru twabateguriye kuri uyu w'Imana uheze igipolisi cyaragiye gusaka ku rugo rwa Colonel w'igipolisi Moise Arakaza azwi ku izina rya Nyeganyega. Ubwo rugo rwiwe rukaba ruri ku musozi Muyange komine Nyanzarake mu ntara ya Burunga. Igipolisi kikaba cyafashe imyambaro myinshi y'igipolisi n'ibindi bikoresho. Iryo sakwa rije inyuma yaho Moise Arakaza batazira Nyeganyega afatiwe akaja gufungirwa mu bororo rya Mpimba kaba mu byo yagirizwa arimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ni nkuru tubaza Jean Georges Kibogora.
Hari ku munsi w'Imana uheze igihe cy'isaha 9 z'ijoro aho igipolisi cyaza gusaka ku rugo rw'uwitwa Colonel Moise Arakaza batazira Nyeganyega. Amakuru dukura ngaho imakamba atumenyesha ko abapolisi baje gukoresha ibikorwa bari bavuye muri komisariya y'intara ya Makamba hamwe n'abandi bari bavuye muri komisariya ya komine Nyanzarake. Inyuma y'iryo sakwa ngo hatowe imyambaro itari mike y'igipolisi n'ibindi bikoresho bitari bike bitamenyeshejwe neza icyo bikora. Iryo sakwa rije inyuma yaho muri indwi iheze nyene uwo mukolonel Moise Arakaza batazira Nyeganyega yafatiwe ikigwa na muri komine ya Rumonge afise amaritiro 60 ya esansi ya magendo. Icyo gihe mbere bivugwa ko yashatse gutera ubwoba abajeje umutekano bamuhagaritse akoresheje inkoro yari afise. Munyuma ariko ngo yaciye atumwa nayo yameze ariruka asiga ngaho cya gitoro yari afise. Mwenyumari kongo ya havu ya fatwa, aja kufungiwa mubirozi pereza mungisagara cha Bujumbura, imbere kujanwa mwibohero rikuru ya mimba. Moize rakaza batanzira nyeganyega, ya giridwa ibya habitatu arizyo, guhunga banya ubutunzi bw'igihugu gutakaza jejwe no gushaka kwica. Mumenya ko muri indwi heze nyene, Sentare Nkuru ya Rumonge, yari yashyiriye umunyoro w'umwaka umwe, amande y'umuriyoni umwe w'amafaranga y'amarundi umwe wese, abashoferi babiri bafatanywe igitoro cya magendo, ariko bo baguma babihakana bavuga ko barenganijwe, bagasigura ko amaritiro amajana na mirongo ine ya esanse bafatanywe yari yamuyiza arakanza bataziranyeganyega.
Arakoze Jean George Kibogora abasirikare barundi bashika 200 barekuye n'umuhari M23 nyuma y'umwaka urenga bari baragizwe imbohe baramaze hafi ukwezi bateremererwa kubonana n'imiryango yabo nyuma yo kujanwa gusambishwa mu biro biperereza mu ndwi heze ku munsi wa kane muri kino gihe bakaba bajanwe mu iperereza rya gisirikare ikinyinya mu Ruyigi aho babwiwe ko bagiye kwigishwa gukunda igihugu bamwe mu begereye imiryango yabo bakaba bafise amakenga n'ubwoba ku mutekano w'ababo n'uyo muri tuyibaze Bonfils Niyongere.
Abasirikare bose hamwe bashika 200 bakaba bamaze hafi ukwezi barekuwe n'umuhari M23 inyuma y'umwaka urenga baragizwe imbohe n'uwo muhari. Abasirikare bari bafatiwe ku rubuga rw'intambara cyane cyane mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Kuva bashikanwe Bujumbura bashike mu ikambi ya Muhabita Bataillon Support Première Division naho imiryango yabo yamenye ko ariho bari ntibigeze bahabwa uruhusha rwo kubonana n'iyo miryango. Ku munsi wa kane w'indwi heze bajanwe mu biro by'iperereza gusambishwa babazwa iyo bahora uko bari babayeho n'ingene babayeho. Ibyo biheze baciye barungikwa muri Kamuha aho bari bamaze igihe barahabwa imyambaro mishasha biteze kuronswa ibyangombwa bakeneye ngo bongere baronke akaruhuko kuja kuraba imiryango yabo. Bamwe mu begereye imiryango baguye mu gahundwe bumvise ko iperereza rya gisirikare ryazindutse ku munsi wa gatandatu riburiza amamodokari baca bajanwa muri komine ya Kinyinya mu ntara yahora yitwa Ruyigi ubakaba ari ntara ya Buhumuza. Abo basirikare bakaba babwiwe ko bagiye kwigishwa gukunda igihugu amakenga n'ubwoba akaba ari byose kubegereye imiryango yabo kuko bibaza ko bashobora kugirirwa nabi. Basaba abarongoye igisirikare kubaha ibirarane vy'agahembo kabo bongere baronswe n'amakonje yo kuja kuraba imiryango yabo banahumurizwe kuko benshi muri bo igisirikare giciye kubarongoye intwaro mu makomine cari caramaze kumenyesha imiryango yabo ko batakiriho. Ivyo bikaba vyabaye mu gihe umukuru w'igihugu n'umuvugizi w'igisirikare bavuga ko abasirikare b'u Burundi berekanwa ko bafashwe n'umuhari M23 arabarwanyi b'imihari nka rede tabara n'iyindi mihari igwanya ubutegetsi bwa Gitega. Hadi Nzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone Gennaro Brigade Gaspari baratuza avuga igisirikare cyangwa Colonel Edouard Harushimana arongoye igisata c'iperereza rya gisirikare ngo bagire ico bavuga kuri ayo makenga n'ubwoba byabamwe mu begereye imiryango y'abo basirikare.
Bonfils Niyongere nawe nyene tugukengurukire hari myidogo idasanzwe mu nyagihugu bo ku mutumba Kizuka komine Rumonge mu ntara ya Burunga. Iyo myidogo ikaba ifatiye kwikugwa ku ntonde rya bamwe mu bari bitoje kugira ngo barongore uwo mutumba. Amakuru ava ngaha akemeza ko bakuwe kuri izo ntonde kubera imvo za politiki na cane cane kuba atari abayoboke b'umugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu basaba ko iryo komigwa ryohagarara Pacifique nk'Ishimana.
Nkuko amakuru dukura mu banyagihugu bo ku musozi Kizuka zone Kizuka ya komine Rumonge abitumenyesha, abo banyagihugu bavuga ko batishimiye na gato ikugwa ku ntonde rya bamwe mu bari bitoje kugira ngo bazohiganirwe kurongora uwo mutumba. Ni mu gihe abo bakuwe ku ntonde bazwi ku matazirano y'amanyanga n'ubundi azwi ku itazirano rya Paris, bikavugwa ko bahogwa kuba batayoboka umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD no kuba uwo manyanga yarahunze igihugu mwaka w'2015.
Ntura tazira manyanga bamukuye Kongo ni kubera yahunze 2015 kandi badasangiye umugambwe ari ku butegetsi. Batazira pari na nyine bamukuye ko bamwagiriza amakosa atumvikana.
Abanyagihugu bagasaba ko iyo ngendo igayitse yohagarara umuntu agatorwa kubera ko abanyagihugu babona ico azobamarira hatisunzwe inyungu z'imigambwe. Basaba umugwisesi gukosora ayo makosa amaze kwigaragaza.
Turasaba ko hogira igikoze y'abasenyi ikaraba ikikora cyangwa abandi bafise ububasha bwo kugira icyo bakoze kugira ngo umuntu wese yitorera uwo yumva ku mutima abanyagihugu tugatora mu mutekano nta ngere atagisabye.
Mu ruganda rw'amakuru kwa radiyo Inzamba Gateka Kawe twagaragaje kurondera musitanteri wa komine Rumonge co kimwe n'uburongoye mu Gisesi muri iyo komine kugira ngo bagire icyo bashikirije kuri iyo myidogo y'abanyagihugu ariko twabakenye.
Inzamba
turabandanya amakuru twabateguriye. Haravugwa kandi imyidogo mu banyagihugu basabye impapuro z'inzira passport mu Gifaransa ariko zatevye kuboneka. Hari abavuga yuko baba barisha amafaranga menshi kugira ngo bazironswe mu minsi mike ariko haraheze amezi menshi batarazibona. Abo banyagihugu basaba abarongoye PAF gutorera inyishu icyo kibazo mu maguru masha kuko ngo benshi bamaze no gucererwa amasango y'ingendo bari bateguye. N'inkuru ya Julienne Muzinga.
Nk'uko byashikirijwe na bamwe mu banyagihugu baganiriye na Radio Inzamba, iki kibazo cyo kw'ipapuro by'inzira byo mu bwoko bwa passport ziteba gusohoka kigeramiye benshi cyane mu gihe abazirondera baba bashaka kuja kwivuza mu mahanga abandi baba bakeneye kuja kwiga mu mahanga. Ibi bituma bateba bamwe handevu zabo zigapfa mu gihe banatanga amafaranga y'umurengera arenze kuyasanzwe atangwa kugira abazironswe vuba.
Nishuye kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane amafaranga nari n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuko yari ejanse nigeze gusubira muri kontrole aho ntazinjiza amahanga bandi yakunda nka pasiporo mu nzu imwe gusa gushika ubu maze amezi ane atandaronswa unega yemye kashize inganye umuntu ashyire mu gihugu naranasanze ibyemeza ko mba ngiye kwivuza.
Basaba barongoye ikigo gishinzwe gutanga izi mpapuro PAF ko bokeye muri iki kibazo vuba na bwango.
Tukwe turasabye abarongoye PAF badukemuye ikibazo n'ukuri biteye agahinda.
Mu ruganda rwa Radio Inzamba Agateka Kawe twarongeye kuri telefone komisera twari iki kigo PAF kugira ngo icyo ashikirije kuri nyidogo yaba barondera izi mpapuro n'icyo bategekanya gukora turamukena.
Julienne Muzinga urakenuye makuru y'inkino yaranze inondwi twaraye turangije. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryaraye ritanguye. Umugwi wa Vitarukaba waraye utsinzwe na Vision FC mugwi mushasha mu cicaro ca mbere. Nayo urutonde rw'abakinyi bazotorwamwo abagira umugwi serukira gihugu w'abigeme batarenze imyaka 20 rwaraye rugiye ahabona. Turarabira hamwe n'ayavugwa muri volleyball ikinigwa ku musenyi aho ku munsi wa gatatu Ibujumbura hazotangura ihiganwa mpuzamakungu rigira gatatu ry'urwo rukino. Inkuru ya Alexandre Niyongeko.
Inkino 8 zo zaranze indwi ya mbere y'ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu. Kayanza United ku kibuga cayo Gatwaro yatsinze Burundi Sport Dynamique itsindo 2-0. Muzinga itsinda umurwi mushasha mu cicaro ca mbere BJ Green FC ibitsindo 2-1. Aigle Noir yirahiye Garage Express mu kuyitsinda ibitsindo 2-0. Interstar inganya na Messaging Ngozi 1-0. Vision FC itsinda Vitaro 1-0. Flambeau du Centre itsinda Rukinzo 2-1. Ngozi City inganya na Olympic Star 1-0. Nayo Bumamuru itsinda Musongati 2-1. Tukiri mu mpira w'amaguru mwomenya ku rutonde rw'abakinyi bo mu rwise rukiragihugu intamba mu rugamba w'abigeme badashikana imyaka 20 batumwe ko n'umumenyereza Belize Ninazwe mu gutegura inkino zo kurondera uburenganzira bwo kwitara igikombe c'isi c'abadashikana imyaka 20 co mu mwaka wa 2026. Mu gihe hasigaye amasaha make ngo inkino mpuzamakungu zigira gatatu za volleyball ikinirwa ku musenyi zibe, urongoye ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi Serge Ntakabura avuga ko imyiteguro isa n'iyarangiye. Nayo imirwi izo kwitaba izo nkino igumisha iki Bujumbura. Kuri uyu w'Imana hashitse abo muri Japan bakaba bahambije abo mu bihugu by'Ubudagi, Tanzania, Kenya, Cote d'Ivoire, Maroc, Ghana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse ko izo nkino zizobera kuri Eden Gardens Resort ku munsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatandatu.
Akoze Alexandre Niyongeko ni kuri ayo makuru avugwa mu nkino duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Turashimiye mwebwe mwese mwahisemo Radio Inzamba Agateka Kawe na ubutaha.